radio indundi culture amakuru mu kirundi
tubahe mwiriwe tunabayikaze muri aya makuru twabateguriye kuri uyu mugoroba ashimike hanini kuri bibikuru bikuru bamwe banyagihugu ku mugwa mukuru w'intara ya Burunga mu manuko bw'igihugu no kuvuga muri komine Makamba baratewe impungenge n'amasanga nyimiduga y'ubunguru z'abantu n'ibintu amazi igihaza arahibonekeza atewe no gupakira umurengera ibyo babishikirije nyuma y'isanganya riheruka mu mpera z'indwiheze ku muduga wa Probogise warupakiye abantu 14 n'imizigo hejuru 9 muri bo bagapfa ikiringo cy'amezi 6 kiraheza isoko ya kijambere ya zone Rukeco komine Ngozi intara ya Butanyerera ni mu buraruko bw'igihugu itagira amazi meza ingora ninakora kumihana yegere iyo soko kubera iryo kena ry'amazi abahadugura bahitamwo kwihagarika mu binywabi kuri uyu wa kabiri niho ugurugwa ibujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi inama yo kugwego rwa Afrika yo hagati kubijanye n'ikoreshwa ry'umuhora wa internet inama yatanguye kuri uyu wa mbere bamwe mu bayitavye bavuga ko iyo nama itunganijwe mu gihe hari ibibazo bijanye na internet muri bimwe mu bihugu bigize uwo muryango murabimenyeye imi yose ya kabiri turabafitiye inkuru yihariye iby'amagara y'abantu umunsi tuvuga ku cokorwa mu gukinga ihungabana ry'amagara yo mu mutwe hamwe n'ingeni zongwara be nizo zivugwa ibyo byose ni mwido nido rya makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ivyuma na Koffi Olivier Rubera intwari irijwe ni rya Odironkeje Imana
Radio Indundi Culture
Nongere ndabahe mwiriwe amakuru yacu tuyahere mu bijanye n'umutekano aho bamwe mu banyagihugu ku mugwa mukuru w'intara ya Burunga no kuvuga muri komine Makamba mu manuko bw'igihugu baratewe impungenge n'amasanganya y'imiduga yabunguruza abantu n'ibintu amazi igihaza arahibonekeza atewe no gupakira umurengera ibyo babishikirije inyuma y'isanganya riheruka mu mpera z'indwiheze ku modoka yo mu bwoko bwa Probogise yari ipakiye abantu 14 n'imizigo hejuru 9 muri bo bagapfa ibyo abanyagihugu bavyekeka ku ikosa ryabajejwe iby'igipolisi kijejwe iby'uruja n'uruza mu mabarabara bo babarya ibiturire bakareka imiduga nk'iyigapakira ku rugero rurenze bagasaba ko kwigwa uburyo igiturire kivugira mu mabarabara cotuzwa ni nkuru ya Serge Sindayiga yakorera mu manuko bw'igihugu tumva mu ijwi rya Norisi Nduwimana
Abanyagihugu twavuganye Makamba ntibahisha umubabaro n'ishavu bafise inyuma isanganya riheruka ku munsi wa gatano heze bose batungura utoke kongese imaze kumenyegwa yo gupakira igitigiri c'abantu kirenze cagenewe imiduga yunguruza abantu kandi bizwi ko bishira ubuzima bwabo mu kaga nkuko byemezwa n'ababonye ibyabaye uwo munsi ibyo byose byo babitegwa no kutitwaririka kwa bamwe mu bajejwe kugenzura umutekano wo mu mabarabara hamwe n'ibiturire bitangwa n'abadereva bamwe bamwe
Nuko rito ratewe impungenge n'ibintu biriko birabera mu barabara nabajejwe kubikontorora umuntu agapakira abantu 15 akava ikarusi akarengana igitega akarengana mu rutana agashika Makamba akaza kugirira isanganya aho bita ku muyogo ni muri zone Kabuye umutumba Nyabigina ibintu biteye isoni cyane ahubwo nakamara amaza nabo bapolisi bose nta na bamwe bari bakoze ku mabarabara nta bari bahari
twebwe ryasanganya tujyumvise insanganya ribabaje cyane kubera cyatewe n'abantu abapolisi bari kumayira twumva yuko bagenda bafumbatisha amahera bace babareka ngo bagende kumbure yo banka kwakira yo mahera bakavuga utikuramwa aba bantu utwara abantu basigaye cyankije mu ikambi yo sanganya ntiyari kuba baje abantu bangana kukira ntibari kubona
ubu rero abanyagihugu bavuga ko barambiwe cyane niyo ngezi ituma imijyango igumi hekugwa basaba bajejwe intwaro hamwe n'igipolisi kiraburuja n'uruza mu mabarabara gufata ingingo zikomeye abajejwe umutekano nabo bemera ibiturire bagahanwa bimwe biboneka cyo kimwe n'abadereva babitanga
twese twohanura nuko twobona batanze akarorero ku ivyo bintu ti babantu batanga ibiturire ngaba bafashwe abantu bavyakira ngaba bafashwe kumbure ico cyabijya mu ngiro
bananigura bafata ingendo bemera kurira imiduga irengeje aho yemerewe kunguruza kubgabo umuntu wese hakuye gufata ingingo yo kwirinda no kwanka kurira imiduga ibipakiye birenze urugero Tubibutse ko iryo sanganya yo ku munsi wa gatanu w'indwi heze ryahitanye abantu 9 indwi bitabiye Imana aho nyene abandi baja gusandaba bamaze gushikanwa mu bitaro by'Imakamba imodokari yo mu bwoko bwa Toyota Probox yakoze iryo sanganya mu bisanzwe yemerewe gutwara abantu batarenga 4 ariko yateye iryo sanganya yarimo abantu 14 bakuze hamwe n'umwana w'imyaka 2 abo bose hutitabye Imana yarakomeretse bikomeye ubene bo bibaza huzo bibazwa mu gihe n'umudereva yaratwa iyo modokari ari mu bitabye Imana
Na mubijanye n'ivyisuku ikiringo cy'amezi atandatu kiraheze isoko ya kijambere ya zone rukecho komine ngozi ntara ya butanyerera mu buraruko bw'igihugu itagira amazi meza ingorani nakora kumihana yegereye iyo soko kubera iryo kena ry'amazi abahadugurira bahitamwo kwihagarika mu binywabi ivyo baho bafitiye ubwo bako bishobora kuba intandaro y'ingwara zivuye ku isuku rike abo baho basaba abegwa bose n'ibyo gutanga amazi meza gufasha kugira ico gice n'igitegwe n'indwara zivuye ku isuku rike aho mu buraruko bw'igihugu twakura mugenzi wacu Jana Himana.
Iyo soko yo muri zone ya Rukecho yubatswe nk'izindi soko za kijambere irimwa n'abantu benshi aho no mu bihe by'umugoroba badanza za butike canke ibifungurwa bitandukanye eka n'abaguzi babacibonekeza ku bwinshi muri ico kibanza nubwo biruko mutuzu twasugumwe two muri iyo soko dusanzwe atari n'utwa kijambere ngo nta mazi ariyo ico kibazo cibura ry'amazi ngo kikaba kimaze ikiringo cy'amezi atandatu nk'uko bishikirizwa na Juvenal Habyarimana komiseri w'iyo soko amenyesha ko ico kibazo cyatewe uko amazi azanana mu isoko riri ku mutumba wa Mpondogoto aho nyene muri zone ya Rukecho ayo nayo akaba yategerezwa gukwiragizwa muri centre ya Rukecho yose ari make cyane ivyo ngo bigatuma usanga imihana yo muri ako karere ifise amazi make cyane anje gituma iyo soko nayo nyene idashikirwa kubera isa niri kure gato iyo bura ry'amazi rero riranibonekeza no mu bunywero butandukanye kuko nahubatse amabombo haba mu bwiherero canke aho hose kugukarabira atani marya amazi riharangwa ayakoreshwa mu bibanze bitandukanye bakavuga ko ari yavoma mu myonga kuri ivyo Juvenal Habyarimana komiseri w'iyo soko co kimwe n'abanyagihugu bo muri ako karere bavuga ko bafise amakenga y'ukwandura indwara ziturutse ku isuku rike bagasaba bajeje gukwiragiza amazi muri iyo komine ya Ngozi canke abagira neza kubaronsa amazi kugira bazitere bataronerwa mukamenya ko ikibazo c'amazi cibonekeza kandi mu gisagara ca Ngozi aho mu makaritie atari make hamaze igihe kitari gito atamaze harangwa muri zone Rukecho ya komine Ngozi n'intara butanyerera Jeanne Imana kuri radio Indundi Kiruture.
Tukiraho nyene mu ntara ya Butanyerera hari ingozo muri zone Ntega komine Kirundo zemeza ko zasubiranye nyuma ya matati zaciyemwo ayo matati yava ku mvo zitandukanye yatorewe umuti bivuye ku miryango abagenzi n'izindi nyigisho zijanye no kubana neza zitangwa n'amashirahamwe atandukanye. Iyi nkuru ni ya Jando Diena Himana tuyumva mu ijwi ryayo Tamira Tuzi.
Injyane mu miryango yaho muri zone Ntega ziva ku mpamvu zitandukanye hari abapfu bwoko abapfu bukene abapfu butunzi n'ibindi akarorero n'akantunzwe n'Imana Benoit wo kumutumba Kamena yataye umugabo amuhora ubukene
umugabo wanjye bwa mbere nabona umengo n'umuntu nyine abayeho nyene ankwa munyuma turakena tumaze gukena tumaze no kuvyara abana hasanga rero umengo hari abandi bagabo bongira kamaro gusumba nafata kaira nkigira ko ya nambara gatenge kamwe kamwe nyine mbona katana meze neza tukabipfa tukana kwana
amatati nkayo arahombesha imiryango igasigara itagira ico yifashije nkuko barutwa nayo Jean Baptiste yahenzwe n'ubutunzi yarafise akabwaya mu bagenzi no mu buhumbu avyigana
twebwe ingene twatanguranye n'umudamu wanje twatanguranye nkenye zarashitse aho nduga nyene turarima turakora turaronka ibintu tumaze kubironka nanduruha nyene birashika nyene aho nifatanira n'abandi bakobwa uhari nk'ubu nkagurisha nk'ibiharage hanyuma bigashika agahene nkagatora kagatanga agenda kwinwerwa gwaca vyeri nk'inwera nta n'umuntu n'umwe atarya kwa amafaranga yiwanje urwego je naringize no kugwego gwo kwanogura n'inka nka zitatu mugabo nkabisesagura narinshitsigaje nyene aho ipatari nyene itabuka mashira kubiremo
aho hose imiryango abagenzi n'izindi nyigisho zitangwa n'amashirahamwe atandukanye zijanye no kubana neza nivyo bituma abatatanye bongera kubana mu mahoro nkuko musavyu wera Arine wo kumutumba Bisare yahowe ubwoko bwiwe yemeza ko yahabonye umuryango
imiryango kabisara twitaye ko iraduhanura birinze bibaca ko nk'ivyo naciye boca abanyaruka bagahiga umuryango kuko umuryango ushoboye byose bagakorana bakabiganira batabahisha umuryango cubijyamo ukabahanura
icegeranyo cyo mu mwaka wa 2016 gishira umwaka wa 2017 cy'amatohoza yerekeye igurirana ry'abantu n'amagara meza cerekana ko mu ntara ya Kirundo abakenyezi bagera ku bice 73% bakorewe ihohoterwa mu ngo ku bagabo bagera ku bice 45%
Tukivuga ibijanye n'agateka kazi na muntu ishyiramwe arushoto ryishinze kugwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu mu Burundi naryo rinegura ihonyangwa rya kiremwa muntu rivuga ko rikogwa na bamwe mu bagize urwego rwo kwivuna abansi rigatanga akaroro ku bantu babiri baheruka kwicwa n'abasirikare muri zone Gihosha mu ntara ya Bujumbura. Mu kiganiro habamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri umuhuza bikogwa wa rushoto Vianne Ndayisaba yavuze ko ibimaze gushika no kuba ari mu nzego z'igipolisi ariko gusaba ko abakora ibyaha nk'ibyo bohanwa ku mugaragaro abajejwe umutekano nabo batari ku kazi bakabuzwa guteramana ibigwanisho.
Abasirikare babiri kuva mu kwambi bahoteye abantu mbere bagapfa mu Gihosha babahoteye barabica bitwaje ko ubasha niho bahawe n'igihugu. Umuvugizi w'igisirikare abajwe n'imesha makuru bimugana yivuze ku mugaragaro yuko bahanywe. Twebwe muri ijoro turashaka yuko abasirikare gisiga cy'u Burundi kibashira ku rubuga site officielle gisirika cy'u Burundi ko abasirikare bahanywe batumenye bamenyesha barundi n'amakungu ibihano baciriwe kandi batubwire indishi y'akababaro umuryango wabuze waciriwe kuko mategeko biremera yuko hateza kuba indishi y'akababaro abo basirikare bagafata ibivyabo umuntu abuze agahanwa. Kuko turabona ubu abantu bari mu nzego z'umutekano nk'abasirikare nka turafise abapolisi bamwe bamwe barasa abantu bitwaje ingoho dusaba yuko habitegeko kata umupolisi n'umwe cyangwa umusirikare azosura kugendana inkoho mu kabare abari mu nzego z'umutekano basigaye bagenda ugomba kurondera ubutungane mu bintu by'abenegihugu. Turafise ivyemezo twabibwe ryari hose mu ngingo zafashwe na sentare n'amatongo arimo bagagomba kubishikira bitwaje ubasha bw'inkoho bagatera ubwoba n'uje bakamega kuba murasa. Turasavye yuko ivyo bintu leta ibihagarika.
Radio Indundi Culture.
Amakuru yacu arabandanya kuri Radio Indundi Kiritire ku isaha 12 n'iminota 31 z'umugoroba. Kuri uyu wa kabiri ni uhugurwa i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi inama yo ku rwego rwa Afurika yo hagati ku bijyanye n'ikoreshwa ry'umuhora wa internet. Inama yatanguye kuri uyu wa mbere. Bamwe mu bayitabye bavuga ko iyo nama itunganijwe mu gihe hari ibibazo bijyanye na internet muri bimwe mu bihugu bigize uwo muryango, bimwe muri ibyo bikaba ari umuvuduko udakwiye canke kubizimvye. Umukuru wa kanama k'umuryango wa Afurika yo hagati yavuze ko iyo nama ariyo kurabira hamwe intambamyi n'ibishobora gukogwa umuhora wa internet ushikira abawukeneye wongera unakingigwe. Egide Nahayo.
Bamwe mu bitavye iyo nama bavuga ko biteze inyishu ku bibazo vyibonekeza mu ikoreshwa ry'umuhora wa internet hano mu Burundi co kimwe no mu bindi bihugu bigize umuryango wa Afurika yo hagati nk'ukaba ukoresha bamwe muri bo bari mu rwaruka babivuga. Inosanio Nizeye n'umunyeshuri wo muri kaminuza y'u Burundi.
Nk'abasanzwe bakoresha amasare informatique ugasanga connection ntizikwiye ari ibintu ushaka gukora ku mwanya vyihuta ari nka raporo ugira utange cyangwa ari nk'ibintu bagusabye haraho uza kubitanga umwanya warenga. Inyuma y'inama niteze yuko kubera hariho abaduserukira benshi batandukanye ko bashobora kugira icyo bahinduye internet ikaboneka cyane.
Uko umuhora wa internet udashemeye kandi kunidogegwa narumwe mu rwaruka gukorera imigambi yago yo kwiteza imbere. Greta Kaze nabari mu bitavye iyo nama iteze ko ingorana gira ziva kuri internet zishobora gutorerwa inyishu inyuma y'iyi nama.
Hari igihe usanga bitwiciye kuvugana n'abandi nk'uko ukuntu dusanze turi aba entrepreneur ugasanga wewe ugiye kumenya info uteba canke ukaza gukora ikintu catevye kubera uko kuntu utaronse iyo internet. Rero twiteze ihinduka kuko bavuga ati iyi forum ni ijanye na internet turiteze yuko bizo hinduka tugasigara turonka internet imeze neza.
Uretse umuhoro udashemeye wa internet mu Burundi ugaruka kwa imwe mu bihugu bigize ishyirahamwe rya Afurika yo hagati CEASE ruvuga ko internet zimvye mu bihugu byabo ame kandi n'ukumora wa internet ushika mu bisagara gusa. Grace Rusande Baliwa ava mu gihugu cya Republika ya Ntwaro rusange ya Congo.
Nk'uko umugwa mukuru ibikoresho kugira uje kuri internet birahari ariko kandi hano mu Burundi internet irazimbutse ngereranije n'iwacu muri Congo. Ku mafaranga majana 5 ushobora kuronka giga 2 ufise 18 naho ufise amamega y'ukwezi. Mu gihe wacu ayo ukwezi uriha amadolari 10 canke 15
$15. Ugutorera inyishizo ngorane zose kandi ni nacho abatunganije iyo nama bagamije nkuko byashikirijwe na ambassadeur Ezekiel Nibigira arongoye CEASE yugurura ku mugaragaro iyo nama.
Iyi nama nakajyo keza kuri twebwe ko guhanahana ibyiyumviro kurabira hamwe intambamyi ico internet ishobora kutumarira hamwe no kuraba ibyokogwa kugira tugwize internet tuyikingire kandi ishore kuronkwa na bose.
Kugezo ibiharu vjerekana komuli Afrika yu hagati ibiche mungi tatu numunani kujana zaba nyagi hugu wadakureshe internete nukufugi milo yu ngendena zitatu kujana na minungu munani zababa mungi chukiche cha Afrika
Mubijanye n'amagara y'abantu ishyiramwe ya PECOS ryishinze gufasha abagendana umugera wa sida mu Burundi rirasaba leta n'abandi bose bayunganira gushira hamwe no guherekeza imigambi yo kuyungunganya ku bagendana umugera wa sida muri kino gihe ubufasha mpuza makungu kuri uwo mugwi w'abantu ubugenda bugabanuka iryo shyiramwe gerekana impungenge ku buzima bubi abahora bunganirwa n'izo mfashanyo bashobora kubamwo hamwe ibintu byoguma biri uko biri umuhuza bikogwa waryo Sandino Bizimana ahera kugwaruka ushobora kubangamirwa n'ubwandu bushasha kuko rutagira mikoro ari naho ryo ryahisemwe kuruhamagarira kwijukira ibikorwa byo kwigwanako
Iyo umuntu akenye atagira icyo afungura naho uwo muhumuti hari gihe umugirira ingaruka mbi kubera ko yawumwereye ku nzara n'indwara z'ibyuririzi zibanyisha mugabo ibyo tubona birateye amakenga birateye ubwoba kuko bigumye uko na leta yacu irashobora kurengegwa ikananirwa ngaha mu gwaruka bamabaza bakatubwira ati turashomereye nta kazi natwe ntabwo dushobora utanga kazi kwababwiye ko kuyungunganya bagakora utuntu tubinjiriza amafaranga turafise abadandaza amayinite hariho abigeme bagiye hamwe baragira agapatiseri baradandaza udutungura muri aba batugendera hari abadandaza utuvuka bajya batembereza imyumbati abadandaza udutomate eka utuntu dutandukanye kwari ababwiye yuko bogerageza kuja hamwe bakagira akantu kameze nka koperative bagashira udutahe hamwe ku buryo baze baraguranana kubera ko twari twagerageje kudodora mu ma microfinance amwamwe mugabo bacha gusaba garanti twarazibuze ariko turasaba umuvyeyi wacu leta yacu nibashiremwe ingufu aho boshobora kubumva kubwira ibyo twakoze nibibi mfagos hari habana bavutse muri za peteme kubera encadrement yacu nkabo kubumva abaduha amatangazo ko bamwe bitavye imana n'ukuri murumva ko biduhangayishije bidushitse umutima ejuru
Radio Indundi Culture amagara y'abantu
Mwamaze kuvyumva ubu naho numwanya w'inkuru yihariye ivyamagara y'abantu tubashikiriza imisi yose ya kabiri umunsi tukavuga kucokogwa mu gukinga ihungabana ry'amagara yo mu mutwe hamwe n'ingene benizo ngwara zivugwa muganga Godelive ni mubona yanonotse ibijanye no kubungabunga amagara yo mu mutwe asigura ko hari bikogwa mu kwikingira no mu gukingira abandi mu kwitwararika gutsimbataza umwumvikano nayo kuvura benizo ndwara yerekana ko hari imiti hamwe n'ibiganiro biba inkuru y'amagara y'abantu y'uyu munsi tuyumva mu ijwi rya Lisenda Yizeye
Ihungabana ry'amagara yo mu mutwe canke indwara zo mu mutwe ziri mu bwoko butandukanye aha twovuga nk'indwara zeruye canke indwara zifatiye kumero aho umugwayi hagira akanyamuneza karenze canke umubabaro urenze nkuko twabashikirije mu nkuru zacu ziheruka Izo ndwara zifata imiti itandukanye y'abantu harimo n'abakenyezi bibarutse muganga Godelive ni mubona aharatubwira ingene umuntu ashobora gukinga izo ndwara kuri we canke mu kibana
kugira ngo kinge ugwara mu mutwe kwa muntu canke kwa bandi babana nuko yogerageza kugira imigendane myiza n'abandi mibano myiza nuko nyene yogerageza kurinda ubundi hunga abantu bavugira nko kubavyeyi ahantu tubaye mu miryango wacu n'abantu twidihungabanya ari byinshi nuko gerageza kugira ngo mu miryango habe imibereho myiza habe imigendane n'ibisa hagati y'abantu habo kwitanaho habo urukundo umuntu agize akabazo agira abantu baguseruka bakwakiri kare batarahunga abantu
ikindi umuntu yoshobora gukora n'ukutigumizamwo ingorane ziwe co kimwe no kwirinda ibiyayura mutwe
ikindi kintu umuntu yokora kugira ngo arinde ingorane mu mutwe no kwirinda ibiyayura mutwe amatabi n'imogi no kwirinda kwigumizamo ingorane kugoye kandi umuntu atekera ingorane umuntu bikavamo ingwara ariko iyo arinde umuntu abiganyirira cyare kumubera inyishu ugasanga ararungutse muri we
Uwo muganga rero asigura ko hari byiharije vyokogwa mu kurinda ryohungabana ryo mu mutwe ku bavyeyi bibarutse.
Ikindi kumbe nashimikira ko cane uri wa mugwa w'abavyeyi bimungenze, abavyeyi bibarutse no kumenya yuko kijya gihe cyo kwibungenga ari gihe kidasanzwe. Umuvyeyi abakeneye cane abantu bo hafi bamufasha udukogwa baba hafi yogira ngo ntahungabane iyo ahungabanye n'umwana yimwenzera ahungabane ahacana cyane shinga ntahengera ngo baranyumva no kugerageza kwitwarareka abapfasoni babo yibongenze iyo bavyaye naho nyene kugerageza cyane bakaba hafi
nayo kubijanye no kuvura umaze gufatwa n'izo ndwara zo mu mutwe muganga nimubona asigura ko hari uburyo bw'imiti ico kimwe n'ikiyago
kuvura mu mutwe hariho cyo gwa mbere wo kuvura we miti bwaraho n'umuco wa kabiri wo kubaganiriza byabo byinjira kugira ngo bufashanye nabo muri ubu buzima barimo hamashore kwifatira ingingo yo guhindura iki canke kindi gituma atera imbere mu buzima bwabo
nahanyene uwo muganga amenyesha ko kubavyeyi bafashwe n'izo ndwara igihe baherutse kwibaruka hari uburyo bwiharije bwo kubakurikirana
uyu muvyeyi afite umwana turashimikira cyane ku migendere afite ya umwana wiwe ko mu bisaba igihe umuvyeyi ashobora kwihekura kandi atabishaka kubera yagwaye cyashatse kwakorera ku bantu bari kumwe nawe kugira ngo bagerageze kumuba hafi
muganga Godelive nimubona yanonosoye ibijanye no kubungabunga amagara yo mu mutwe aratera akama abantu ko bokwihutira kwitura abaganga igihe batanguye kubona ko umuntu yatanguye guhindura inyifato kuko kubwiwe guteba kwivuza bikuza indwara ari naho bishobora gutuma hari n'ibintu byinshi byononekara nk'umutekano waho umugwayi abaye bigatuma kandi n'ubutunzi bw'umuryango buhungabana kuwa kwivuza usanga bisaba uburyo bwinshi
Alice ndayizeye tugukengurukire kuri iyo nkuru yihereje ivyamagara y'abantu wari waduteguriye ari na hano turangirije aya makuru mu rurimi rw'ikirundi yo kuri uyu mugoroba ku isaha 12 n'iminota 40 bagenzanje bafashije kuyatororokanya ndabakengurukire ngengurukire kandi Koffi Olivier Rubera intwari yamfashije amajwi arabashikira Odiro Nkejimana na yabashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu mubandanye mu gihegwa n'ibiganiro vya radio indundikiritu